cya cyose cyose cyategekanya cyari tujyaje mu akaka hari haza abasirikare hari haza abasivili hari haza za politike gisigura icyo umuntu aba yaramaze n'icyo yo gisa n'icyo ba nk'ikidari mugabo kitari cyo kuko nta kidari cyitwa gide amajyambo y'amadini niho usanga bagura ngo naka ngo ni gide ngo ni iki ariko iwacu leta igendera ku madini leta ni layikije rero mu by'amategeko mu bisanzwe tubona ishingiro ryabyo kugira ngo bite umuntu ngo ni gide wa patriotisme cyangwa n'ibindi ntisigure icyo ntibigire icyo bivuze ikindi tubona ni uko mu bihe nk'ibi siho hari hageze yuko batanga icyo biti kandi igiti nk'icyo cyangwa ikigare nk'icyo ubundi gitangwa n'umukuru w'igihugu wenyine none ko bakimuhaye ari umukuru w'igihugu wazociha cyangwa azogihabwa n'abatwara bari kwagira ibintu bidatomotse neza no mu majambo asanzwe no mu bwenge busanzwe bw'abantu bitumvikana kiriya gatatu ni uko tubona yaba leta iriho yaba n'inama nshingamateka iriho byose ni iby'umugambwe sendedefudede witwara muri byose nk'umugambwe umwe mu gihugu wiganje nicyo gituma tubona ko n'ibyo baba bari kwagira byose muri iki gihe birababaje bisa n'ugufuruguta mugabo ntitubona n'icyo babironderamo kuko yaba ababitanga yaba uri karabirondera kubihabwa cyangwa kubyiha tubona ko ari ibintu bizwiho mu mwaka bibiri kuko ni nk'ibintu byo kwisiga inkore ku maso kuko ibintu nk'ibyo iyo ukora ibintu abantu batumva baronde abanyagihugu mu musange igihugu batumva bidatomotse n'indi bimara kabiri bibaza ko byiza yari kurongora igihugu akageza aho agejeje akabisha abandi akamwakira bakagerageza
nta hantu na hamwe amategeko y'Uburundi atomora yuko umukuru w'igihugu cy'Uburundi afite gushimirwa n'ababifitiye ububasha bakamuha ibiti cyangwa bakamwita ikindi gitandukanye kirengeye kuba umukuru w'igihugu cy'Uburundi cyangwa kiza giherekeze ikibanza cy'umukuru w'igihugu
umukuru w'igihugu mu bisanzwe arashobora guhabwa agashimwe ariko mu by'ukuri udushimwe dutangwa mu gihugu niwe nyine dutanga dusomye mu mabwiriza shingiro dutangwa n'umukuru w'igihugu niwe atanga udushimwe twemewe niwe atanga ibidari byemewe ibyo none umukuru w'igihugu atahubwo ari hejuru yiwe nta minisitiri ntibagira muri kigali abadepite ntibagira muri kigali cyangwa niba adociha naho bigoraniye nimba anabikwiye yarakwiye gushyikiriza abandi hanyuma uzo mukurikira niwe yomenya ingene yogenerwa icyo kidari akakimuha ntawe ikidari urumva ko nawe bitabaho
nabo haba bavugaga metwe yuko atari we yacihaye kuko icyo ariko arasabirwa kwitwa ni ubushikiranganji bw'ubutungane bwabwiye inama nshikiranganji yuko bashaka ko iryo zina rimuhabwa nabo bakazoheza babitwara mu nama nshingamateka nabo haba bavuga ati si we yabyihaye ariko ni ubushikiranganji bw'ubutungane bwabikoze bubushikiriza inama nshikiranganji
azobivuga gutyo nyine nta n'ukundi yabivuga ariko urumva uko yabivuga kose byifashe kuko icyo si ikintu umuntu mukuru ahabwa n'umuntu mutoya si nka birya ashobora kugenda muri komine bakamugabira inka cyangwa bakamugabira intama sida bizwi bakunda kumwe icyo ni ikintu kiri mu mateka y'ibwirizwa shingiro yavuga ufite ububasha bwo gutanga ubushimwe n'ibidari byemezo mu gihugu icyo ngaruka ko naho bavuga bati tukimuhe azogishyikirizwa n'inama nshingamateka azogishyikirizwa n'abaminisitiri azogishyikirizwa nande wenyine niwe yatera kuyigenga ubona akababwira ati reka ibyo bintu mubireke tubyihoze uzosubiza niyasanga bikwiye azonyambika uwo mudari yo kwambika umudari na leta yiwe ariko aratwara niwe wumva bishoboka
ariko ntibavuze ko ari umudari bavuze yuko ari ikibanza
n'ubwo rwego rwarateguwe n'ibwirizwa shingiro cyangwa n'amategeko y'Uburundi ruranze ntabwo nzi aho ruri ntabwo ndumva mu mabwiriza y'Uburundi aho bavuga ngo hari igiti cyangwa ibanga ryitwa gide ipatriotisme ntabwo ndumva aho umukuru w'igihugu ashyikirangaranye hari n'amashingamateka n'amategeko hari guverineri hari ambasade icyo kintu cya gide ipatriotisme ntashobora kubona aho kiri niba ikorabwenge ibyo mu bisanzwe ibintu bitangwa nimigambwe cyane mu madini.
Hanyuma ubundi uko ubushikiranganji bw'ubutungane butunganije murazi ko mwigeze kuba mu DDC jamabanga atari make mu ico gisata mu gihugu cy'u Burundi, uko butunganijwe bwobwo urafise kuvuga ngo turabona ko uyu muntu akwiriye kuba muri iki kibanza, reka tubisabe inama nshingamateka, reka tubisabe abashikiranganji.
Ubusanzwe ubushikiranganji bw'ubutungane buratunganya icyo bita projet de loi kuva ku idirishya shingiro n'ayandi mateka yose, ukabijyana mu nama nshikiranganji, inama nshikiranganji ikabyiga ibyemeje ikabiruka mu nama nshingamateka ivuye ikajya mu nama nkenguzamateka ikagenda mu biro by'umukuru w'igihugu akabitera igikumu icyemerwa. Ibintu nkabyemeye ibyo nabyo nyine birashobora guca mw'uwo murongo ubwabo izora kumwe ndakubwiye n'ubu nigenda kubwishika ko ejo n'ejo bundi hazoba ingingo ivuga iti bigenda gute yuko umukuru w'igihugu ariko aratwara igihugu ahabwa igiti nyinsho ubwa mbere kidatekanijwe n'ibyiza shingiro, ubwa kabiri agihabwa na leta arongoye wenyine. Bivuga ko birebire mugabo bisa nabi sur le plan moral et ethique ubure mu gifaransa.
Maitre Isidore, ni tukivuga kuri ivyo vy'amabanga atandukanye n'ingene abayarimwo bashimigwa, kuri wa kabiri inama nshingamateka y'u Burundi yaremeje integuro y'itegeko rigena ubushimwe abavuye ku butegetsi bazohabwa, mu bazobuhabwa ni perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza hamwe n'umuryango wa Melchior Ndadaye. Irya nteguro y'itegeko yoyo umuyigo nakwiki nk'umunyamategeko?
Irya nteguro y'itegeko nayo nyene itomoye kuko nta tegeko ivangura ridafise imvo zihagije. Ababaye bakuru b'ibihugu Burundi ni benshi, abo bose nta n'umwe yaje ari umunyamahanga gutwara Burundi. Muri abo bose ufate Micombero, ufate Bagaza, ufate Buyoya, ufate Ndaryamira, ufate Ntibantunganya, ufate Ndayizeye Domitien, nabo bose nta n'umwe yaje ari umunyamahanga. Bose turabikora Abarundi, bose bafite ubwenegihugu Burundi. Ubwa kabiri bose bashyizweho n'abafise ubushobozi cyangwa ububasha b'Abarundi, baba abasirikare cyangwa baba abanyapolitiki. Ubwa gatatu bashyizweho na leta ya kavamahanga, iyo yaje kubahomeka ku mutwe w'Abarundi, bazanywe n'Abarundi. Ubwa kane nta n'umwe mwabo bose turumva yoba yaraciriwe urubanza na sentare ikavuga yuko yahemukiye igihugu n'Abarundi. Ivyo nivyo bintu bine bizotuma bavuga bati twahaye naka na naka, ariko abanaka na naka turabakuyemwo. Ivyo rero urumva ko ari vya bindi vy'ukwigungirako no gushaka gukoresha ugwenge ruhagaze ku bugunge, kuvuga ngo bazohabwa icubahiro iyubahiro n'udushimwe abakuru b'ibihugu batowe biciye mu matora. Burya umukuru w'igihugu yaciye matora ibyo byo n'agaharawe, uwo yatowe mu matora n'utwari w'agaciye mu matora bose n'abakuru b'igihugu bahagarariye iteka n'umutekano n'amahoro n'ibanga ry'igihugu. Si ukuvuga ariko nka Nkurunziza yatoshe biciye matora yuko ari yakoreye neza igihugu kurusha abo bandi. Nk'ubuhoza umuntu apima ibyiza n'ibibi umwe wese abakuru b'ibihugu bakoreye igihugu akabishyira ku munzani ibyiza n'ibibi umwe wese yakoze. Ntituhava tugasanga Nkurunziza ari we mu manota abaye uwa mbere turabye abakoreye inabi nyinshi igihugu. Ibyo rero ni ibintu tubona yabikwiye guhabwa babitangaje bose kandi mu buryo buringaniye bwihweje budahombya igihugu. Nk'uko umuha twarimeze ko bamuha ngo amutekera ngo umuriyare w'Amarundi uza no kunyonyeza igihugu, none agira he basiga coge kandi wenyine. None bibaho iyo twavuge ko iryo tegeko rikwiye kwihutirwa guhagarikwa no gufutwa igasubirwamo ukundi gusha cyangwa ikazasubirwamo n'abandi adahaniye kwikwegera ko no gutunga ukurundarunda mugani wabo ngo nokurundarunda amatungo.
Ego metre d'or du sikiri twibutse yuko mwahoze muyoboye urwego rw'abashingwa manza mu Burundi. Murakoze kwikano kanya mpaje rya Amerika.
Murakoze cyane namwe mugire.